Ishyirahamwe Sogepaye rihanira agateka k'abana ryemeza ko mu Burundi hakibonekeza abana batarakwiza imyaka yo gukora akazi, bakoreshwa akazi ko mu nzu bagakora nk'abayaya barera abana baboye bateka, hamwe n'abakora iyindi mirimo irimo amasuku hamwe n'izamu. Iryo shyirahamwe rimenyesha ko abenshi muri bo batotezwa bagatwara inda zitifujwe, hakaba n'abakubitwa bakoherezwa igufa. David Ninganza, umuvugizi waryo, avuga ko ibi biterwa no kutamenya ku ngero nyinshi.
Icyo twokwita negligence. Usamara ko bavyeyi, iki nicyo cya mbere abantu bitwaza ngo barake agacamiye ku mwana guca ingero, ariko n'uguhemuka. Umuvyeyi niwe wa mbere ari ijisho ry'umwana, si umwana acira ingero umuvyeyi, ababyeyi niwe bacira ingero umwana. Icyo ni cya mbere. Ikindi kigira kabiri, harimwo agahaze itegeko rijana n'akazi. Mbega abantu bakoresha abatarakwiza imyaka 18, amategeko yobagenga yo bameze gute? Abantu bakoresha abantu mu mazu, amateka bagenga yo bameze gute? Hanyuma ikindi ni ukwikinga mukiza kw'abarundi bamwe bamwe. Wewe umwana muzana yitwa ngo nuwaronse, yitwa ngo aramureze, yitwa ngo nuwiwabo, yitwa ngo nishuti, ariko watuzanga ariko amucura bufuni na buhoro. Ikindi naco ni kutamenya ko abo bana n'abana baciye ubwenge bajanwa muri za Omani, kandi n'abana b'abavyeyi baciye ubwenge bajanwa muri ubwo bucakara.
Ninganza avugira Sogepaye yemeza kandi ko abahura n'izi ngorane ahanini ari abana b'abigeme.
Urabona mu bisagara nko ku mihana itandatu usanga nk'imihana ine ifise abakozi, no muri abo iyo mihana ine usanga imihana itatu ikoresha abana b'abakobwa bakiri bato batarakwiza imyaka 18. Abahorana izo ngorane benshi n'abakobwa, n'abakobwa kuko abahungu kenshi usanga ari ingorane zijanye n'icyo twita intere ekonomike, uburyo bujanye n'amafaranga bw'amatungo. Abakobwa bobo birarenze, harimwo ico ca mbere. Kandi n'abo bahungu nyine baragaruka bakorera amabi abakobwa, abakuze barakorera amabi abakobwa, abadandaza, abakozi, inshuti z'ababakoresha ziragaruka zigasambanya aba bakobwa. Urumva rero ko abakobwa aribo bamererwa nabi no muri biriya bihugu byo muri Omani. Nta bahungu bakeneye abakobwa, kuko umukobwa bamurungika mu madomene, nimba ashoboye gukora bamuhize akora, nimba ari kuja mu ntu z'ubushurashuzi nibo barungika. No ku mashuri uravye abatwazwa inda n'abakobwa, iyo batwajwe inda n'abo bahungu bigana hataha umukobwa, umuhungu we nataha uko namenyekana. Niyo bagerageje kumumenya amategeko usanga yibugaye, kuko uvuga yuko se w'umwana ari se wenyine ubwiwe abanza kumwemera, atamwemeye avyemezwa na sentare. Uwo mwanya wose biragoye ko uwo mwana baca bavuga bati wino wabyaye umwana ni mujane n'uwo mukobwa.
Florence Boisvert, mukuru w'ishyirahamwe rirwanya urucuruzwa rw'abantu mu karere k'ibiyaga binini, yasiguriye ijwi rya Amerika ko muri kano gace ka Afurika hakibonekeza abakora mu maleta bafisemo uruhara.
La jeunesse est elle qui est visée en premier. Donc il faut vraiment
atugaruka ni gorubangami wa hanini amareta bwirizwa kugira uruhara rukomeye mu kugwanya uwo rudandazwa rw'abantu. Mu Rwanda baragerageje, ariko mu Burundi no muri Kongo hoho na kamaramaza. Mu matoza yacu twasanze hari n'abakora mu mareta babigiramo uruhara mu gutanga impapuro z'inzira zabo baja kudandazwa. Harabajanwa mu busambanyi, harabaja gukoreshwa ibikorwa birohisha bagakora amasaha menshi badahembwa, hari n'abajanwa mu nyuma bagakugwamo ibihimba bikomeye by'umubiri nk'amafyigo n'umutima. Birakomeye kuko hari n'abantu ku isi b'ibihangange bahamagara abantu ngo babaronkeye amashuri yo kwiga, ariko bashitse muri ibyo bihugu bagaca bajanwa muri ubwo bubisha.
Umuyobozi ajejwe isata c'abana mu cikanganji bw'ushikirana mu Burundi yasaba uwo wese ari mu gihugu kwitanga uko ashoboye kugira agateka k'umwana kisununure. Inyatsi Ntawembarira yavyiganiye bagenzi bacu ba Radio Bonesha FM.
Igikorwa si ca leta gusa, igikorwa gisaba yuko umwe wese agira uruhara, abari mu ntwaro, abari mu mashengero, abantu bonyine ku bwabo ku giti cabo barafise uruhara. Twese dusabwa gushira hamwe izo nguvu zacu, iryo shaka ryacu, ari abo twibutsa ibyo bajejwe ibanga ryabo, tukabibutsa tukabakebura. Nyabuna aha mwatiri muzi muri ababyeyi mushaka guta umwana mu barabara, dusaba kubikora kugira ngo ya neza iturondere umwana wese ari kuri isi y'u Burundi yubahirizwe. Si igikorwa cya leta yonyine, si ho baca ubushikirangaje bwonyine, igikorwa tushaka yuko twese twumva ko kituraba.
Mu Burundi iruhande y'ibigo leta yashyizeho mu mezi aheze inama nshinga amateka yatowe itegeko ribwiriza abakoresha gutekaniza akazoza abakozi babo bo mu nzu hamwe no kubavuza. Ibitigiri bitangwa nabo ni ivyerekana ko mu isi y'imiliyoni 152 z'abana bafise imyaka iri hagati y'itanu na 17 bakoreshwa utuzi. Muri bo imiliyoni 73 bakora akazi kabashira mu irinde. Ibisata vya mbere abana bakoreshwamo kurusha n'uburimyi buza ku bice 71%, hagakurikira za serivisi kuri 17%, hamwe n'inganda kuri 12%. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika.